Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nonga ndabahikaze mu kiganiro yaga nimero 149. Umugambi w'amashyirahamwe Alerte International Pole Institute 19 News kufashe bumwe bw'u Burayi. Kuri mikoro muri kumwe n'Ange Alexandre Bizimana Lusenda. Mu mugambi Edifame witiriwe umukenyezi ishyirahamwe Caritas Goma ku bufashe bwa Focus baratunganije kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere ndamukiza 2021 mu Rusenda inyigisho zo guhimiriza kubaremesha kiyago. Izo nyigisho zahuje imigwi y'abakenyezi y'abagabo amashyirahamwe mato mato amakomite ajejwe gukurikirana amashuri n'ababyeyi b'abanyeshuri ni mu ntumbero yo kubahimiriza kubijanye n'akamaro k'ishuri n'ingaruka mbi zo gutwara inda y'ishushu. Pascal Ndayishimiye.
Ishyirahamwe Caritas ribikishije mu mugambi wayo Edifame Cofas ryatunganije guhera kuri uno wa kane igenekerezo rya mbere ndamukiza uyu mwaka inyigisho ku babyeyi b'akarorero, abayobozi b'amashure, abarongoye imigwi itandukanye hamwe n'abaremesha kiyago basanzwe bakorana n'umugambi Edifame. Izo nyigisho zatunganijwe zigatangurwa n'imikoro yo mu migwi itandukanye imbere yo kurabira hamwe impamvu nyamukuru zituma umunyeshure w'umwigeme ata amashuri atayarangije. Aho basanze ugutwara inda zitifuzwa, kubaka ingo udakwije imyaka, ukutamenya akamaro k'ishure, imico hamwe no gukunda maronko arizo mvo nyamukuru zituma bigeme baheba amashure. Abantu bashika 57 bagizwe n'abagabo 30 hamwe n'abakenyezi 27 nibo bitabiriye izo nyigisho zizomara iminsi 2 guhera kuri uno wa mbere ndamukiza gushika kuri uno wa kabiri ndamukiza uyu mwaka. Kuva mu Rusenda, Pascal Ndayishimiye kubw'ikiganiro yaka.
Kamanyola. Mu ntumbero y'umugambi mupaka shamba letu, umugambi w'ishyirahamwe Alerte International, ishyirahamwe Laisse l'Afrique vivre love mu mfunyapfunyo, ryaratunganije kuwa 31 Ntwarante n'uwa mbere ndamukiza inyigisho ku miyabaga 25 yo mu Kamanyola. Izo nyigisho zifatiye ku bukomezi bw'urudandaza rwo ku mupaka mu mahoro. Hassan Shaban.
Kuri tariki ya mbere ukwezi kwa kane uno mwaka niho hasozegwe inyigisho z'urwaruka 25 zihurikiye mu runane rw'urwaruka badandaza ku mupaka urwo rwaruka rwaboneho akaryo ko gushyiraho ikomite. Izo nyigisho zatunganijwe n'ishyirahamwe Love bifatikanyije n'ishyirahamwe Alerte International mu mugambi mupaka shamba letu utwara uwo mugambi umushinga ndahe Mosala yasavye uru rwaruka kubungabunga amahoro n'umutekano mu bihugu byabo biciye mu rudandazwa urwo rwaruka rukaba rwiye meje gukurikiza izo nyigisho bizi mu gushira ahabona uruhara rwabo mu kubungabunga amahoro.
Kinshasa. Igihugu cya Kongo cyari cyandikishije ubwandu 66 bushasha bwa corona ku bantu 318 bapimwe ni ku bw'urwego rujejwe gukurikirana ico kiza. Ubwo rwego rubandanya rumenyesha ko atanu umwe yasohotse yakize mu bariko barakurikirana bafise ico kiza ca corona. Abahinga bamenyesha ko nyabona abantu bageze mu zabukuru bakwiye gukurikiza ingamba zo kwirinda mu ntumbero yo kugwanya ako karanda. Kuva mu ntango zacu ico kiza ca corona kwigenekerezo rya 10/2020 Uganda umaze kugera ku 28,442 muri abo 743 baritabye Imana, abakize nabo bakaba ari 25,444 muri abo 66 baherutse kwandura, 26 bari i Kinshasa, 20 muri Lualaba, 14 muri Nord Kivu, 5 muri Sud Kivu n'umwe muri Congo Central. Umugwa mukuru Kinshasa niyo ntara yasinzikajwe n'ico kiza hagakurikira intara ya Nord Kivu. Nino ngaha hagarukiye ikiganiro yaga nimero 149 mwagiteguriwe na Hassan Shaban na Marisha Ninahazwe, bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba, mwagishikirijwe na Ange Alexandre Bizimana na Huta.